VOA. Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda hani Washington muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.
Muri komine ya Muhuta tuzinjira amashuri abiri kubujya abana mu kwezi kw'icyenda bazoca bayigamo. Muri komine Bugarama tuzinjira ibiro bya zone Bugarama hamwe n'ibivuriro riri ahantu muri zone ya Ruteme.
Uyu numushinga ntahe bigira Imana Juvenal mbura matare w'intara ya Rumonge ni mu ijambo yavuze muri uyu munsi ukuriye umuso kwikukira wizihijwe muri iyo ntara nayo imaze umwaka umwe ishinzwe. Yavugaga bimwe mu bintu bimaze kugerwaho muri iyo ntara n'ibiteganijwe. Uyu munsi kandi wo kwikukira ni umunsi w'ubwigenge tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi wizihijwe mu zindi ntara zose z'u Burundi harimo n'iya Kirundo. Izo ntara zombi Kirundo na Rumonge niho abanyamakuru bacu babashije kugera turabagezaho uko byari byifashe. Mwese turabararitse muri aka kanya. Ijwi ry'Amerika Washington DC. Uyu munsi tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi u Rwanda n'u Burundi byujuje imyaka 54 y'ubwigenge ukwikukira mu Kirundi. Ibihugu byombi byasubiranye ubwigenge bwabyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi 62 uko kwizihiza intayo kwikukira byakozwe mu ntara zose z'u Burundi harimo n'iya Kirundo aho umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yageze akareba uko byifashe.
Kibuga w'amaguru cyabushaza mu gisagara cya Kirundo ishengero ryari rya kinje abagabo abagore abana bakuze n'abato imisore n'inkumi abize n'abatize bari basidukanye n'iwonka kuratira ijisho ibirori by'umunsi mukuru wo kwibuka intahe y'ukwikukira ku Burundi.
Watekeye akajumbu umumere nka wawunda avuga ngo watekeye ijisho rarijya muraba ahantu muca ufise akanusu agahe mwene wabo.
Asozera ijambo ryiwe Buramatari yahamagariye abitavye umunsi mukuru gusabikanya utwo bateguye gusabikanya n'ikimwe kuronka ibyo basabikanya n'ikindi bivugwa na bamwe mu bari bitavye ibirori bemeza ko uyu munsi ushitse bari mu bukene ntangere.
Uyu munsi mukuru ushitse mu bihe bikomeye by'inzara kabisa inzara nta wobeshe ubira hari hano mu ntara ya Kirundo. Nibyo namwe mubona kubera uruzuba rwatse hakiri kare n'ibintu byamaze kuhuma
hapfu harababa amase yaramaze gutituka umuntu ateye ikintu ntikiza nk'uko yagiteye kubera uruzuba rwishi nk'ubuhoho uno mwaka aho hariho benshi bamwe bamwe batanateragiye kubera no kubura kabuto kose babuze kuntu babyifatamo.
Abakera batubwira ati burya kera umwumba tumwe warawujya ugahaga none akantu k'ubu uragakura n'umwana nikamuhenda henda kubera izuba ryishe
hapi nta mutunywa amazi nyene kubera niyo twateke amazi niyo tufite yonyine niwo tuvanga ugiye gufata akanzoga hariya kandi atakiguri.
Abanyakirundo bavuga ko umunsi mukuru bawitavye kuko bari basanzwe bawiyumvamwo nubwo bakenye.
Nubwo rero tuhimbaje umunsi mukuru nyene wo kwikwikira ku Burundi bishitse tukenye ata buryo bukwiriye dufise bwo guhimbaza mugabo gusa turazirikana neza yuko twikuye ko bakava amahanga bari baratugendeye ko kuko ataja munye twaronka.
Ariko nuko tubona gusa iri zuba naryo riguma ryaka kandi n'imvura yacise kare uwo mwaka ntiyabandanyijwa ngo ibijumbu binaguke n'imyumba ati yere neza ariko mugabo ntacyo tubisaba umukama mugabo gusa twa umunsi mukuru no munsi twauhimbaje kuko twumva twese abarundi tubiyumvamwo
basaba leta kubafasha kugwiza umwimbo mu kubaronsa nk'umwavu w'ikizungu kugwiza ibyorogwa vya kijambere n'ibindi.
Twasaba leta ibirabe nyene iziraduha nk'akavu nyene ka kizungu turebe yuko twoshira mu maswi tukareba nyuko umwimbo wazoza uragenda neza tugasaba n'Imana ikaza iraduha akavura ibihe by'uruzuba tukaza turabisezerera.
Ariko akavu leta umengo hari gatanga
hariho abatakaronka nk'abantu aho nikora badafise amahera yo kukagura
bamwe bamwe barabahaye amaka yo korora abandi ntibaronka agaka ko korora ubu mwuturonye agaka ko korora natwe kugira ngo tukwiragiranywe
kabuto byo tunezera
nabavuga ko batimbuye uramatari w'intera ya Kirundo Meriki Runankwaomba avuga ko habaye akarusho kumwimbo agereranije n'imyaka iheze
nibyo twari kukiye kandi turi mu ntwaro ya demokarasi ariko turacyafite ibibazo bitari bike umwimbo muke naho umwaka habaye akarusho igwirirana ry'abantu ibiturire n'isesagugwa by'ubutunzi bw'igihugu indero mu mashure igumi tituka ubushomeri ubunebwe kutubahiriza amasaha y'akazi urudandazwa kutubahiriza amategeko ukugabanuka kw'imfashanyo ziva mu bihugu byo hanze
buramatari avuga ko umwimbu wabungabunzwe ku rugero rushimishije abadandaza barashimigwa ko bakurikije ingingo zafashwe mu kubungabunga umwimbu mu ntara ya Kirundo
ashimire abadandaza bo mu Kirundo nabonye bitabye defile ku ngingo yari yarafashwe y'ukubungabunga umwimbu murazi byahora bihitiye umugabo n'umugore bagapfa isorori y'ibiharage baragerageje barafasha bene gihugu iyo ngingo irajya mu ngiro ubu mu ntara yose ya Kirundo mu makomene ndwi mu mazi y'ubuhingu y'ububiko bw'umwimbu harimo itone igihumbi na mirongo indwi na zitandatu urumva icyo gikorwa icyo reka gushimwa iyo raporo mu ntara ya Kirundo ni nziza mugume mwibungabungira umwembu umusesagure utwo mwembuye
umunsi mukuru wo kwigina imyaka 54 Uburundi bumaze bwikukiye wahimbarijwe mu makomine yose y'intara ya Kirundo ku minsi mikuru nk'iyo byari bimenyerewe ko leta irungika intumwa mu ntara ibatekereye n'ijambo ry'umukuru w'igihugu aba yashikirije abarundi bose uno munsi ibirori byari bihagarikiwe na buramatari ku rwego rw'intara mu makomine naho na ba musitanteri mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze urakoze cyane aho hari mu Kirundo ahandi ijwi rya Amerika ryabashije kugera abanyagihugu bizihije umunsi wo kwikukira ni mu ntara ya Rumonji intara imaze umwaka umwe nayo ishinzwe umunyamakuru rya Amerika Fidelite ishatse yakurikiranye uko ibirori byagenze
Intara ya Rumonge mura kugira ico Burundi cyo kimeze nta 2018 igeze Burundi yahimbaje imyaka 54 ya Burundi bihukiye kubanya Rumonge imyaka 54 ya Burundi bihukiye ishitse intara yabo imaze kwiza ikiringo cy'umwaka yigenga aho ni mu gihe Rumonge yahora rimwe mu makomine y'intara ya Bururi urabata b'intara shasha Rumonge bigira imana Juvenal muri ibyo birori yabyicese abanyarumonge bari ku mugwa mukuru w'intara bimaze kuranguka ubwego bw'intara mu kiringo cy'umwaka ngimaze yigenga
muri komine ya Muhuta tuzinjira amashuri abiri kubujya abana mu kwezi kw'icyenda bazoca bayigamo muri komine Bugarama tuzinjira ibiro vya zone Bugarama hamwe n'ibivuriro riri ahantu muri zone ya Ruteme muri komine Burambi naho nyine turafise amashuri abiri meza tuzinjira mashasha zokwakira abana ubu mu kw'icyenda muri buyengero ibiro vya komine barabisanuye muri komine ya Rumonge tuzinjira amavurira abiri tukazoca twinjira n'ibiro by'imitumba bimaze guhera muri zone ya Gatete hari ibiro bimaze guhera bitari bike
kiretse ibyaranguwe bw'intara abanyagihugu bari baje mu biro birimbaza imyaka 54 yeze ubundi bwikukiye bavuga ko kwigenga ko intara ya Rumonge kwabazaniye uturusho
hariho kwishira no kwizana umukiri mu buri ntariteye imbere cyane ntitwayumva cyane no kubimaraje ariko turayumva ko ari province abakuru benshi baraza kutugendera
kare ya dukeneye ibintu mu ntara kwaduga ibururi tukariha itike niniya nk'umuntu wa ntaho nikora we byaramugora no kuduga ibururi
shure nka DP kwabanza gutanga amatike ubu naho urabona ni hafi abantu baburana baragabanagijwe urugendo
ubuzi bwarabonetse buramatari wenyene abahanuzi biwe abanyamabanga haciye haza ubundi buzi nka sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Rumonge
ibaze ko nk'ibintu byereke kigega cyo bacaramaze gutera imbere ubutunzi bwo muri Rumonge bwaje muri Bururi ariko ubu uye ubutunzi bwo muri Rumonge bukoreshwa n'abanyarumonge bene kuburondera
naho biruko mu kirundi bari yamaze bati nta nyabitagira gahunzi abanyagihugu twaganiriye barishimiye ukoroherezwa ukwigira ko intara yabo kwabazaniye yamara kugaba byose ntibyerade hari yakagihaze barabazwa n'ingese ntajubira mu imanza iri kure yabo kugaba bamwe ho yagiye gutwaganiriye ibiruri harabangamye gusumba kugi bujumbura bivanye n'icyarumonge uhereyemo
uburere ico twarizwe dusaba rero nk'uburongozi bw'intara tuzwe ko boturabira tukava nko muri sentare subira mu imanza ya bururi kuko ufashe umunyagihugu ari kure ya sentare nkuru subira mu imanza ya bujumbura nuri ahantu bita mu kigwera nuko uvuga mu ntara y'umonge uwavuye mu kigwera na kajibujumbura akoresha amafaranga atarenga ibihumbi bitatu ariko umunyagihugu nawe ari kure mu ntara ya Rumonge kure ya Bururi no kuvuga uri ahantu mu gitazi aruye muri sentare nkuru isura mu imanza ya Bururi akoresha ibihumbi birenga bitanu cyo tumureye twasaba yuko rero habarongozi b'intara no kuri navyeke butungane bo dushira muri sentare nkuru isura mu imanza ya Bujumbura
yindi ngorane abanyarumonge bavuga ifatiye ku bukene bw'amazi meza basaba kuyaronswa
mazi ntaza azagake kandi niyajara kugwa umva rero hariho umunyagihugu uravye n'ukuntu ubuzima bupanze ashobora kuronka ivyo asuma ngo agure inkwi agure ivyo afungura agure n'amazi agura ku bidito ibidira kugwa amafaranga 50
yitwa rero ko mu Rumonge hakiri ikibazo kinini cy'amazi kosaba ko botoronderera amazi yera meza
Itegeko ry'umukuru w'igihugu rigeye intara ya Rumonge ryasohotse kuwa 26 kwezi wa gatatu mwaka 2015 kuwa 17 ukwezi kwa kane mwaka 2015 niryo tegeko ryaja mu ngiro Rumonge bagwego kwa komine ija kuwego w'intara yigenga iyo ntara shasha ya Rumonge ifise uburinganire bungana kilometero kwadarato amajyatura 24 n'ibice 88 ikaba ifise amakomine 5 ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge byete ishatse juje Amerika
aho ni mu Rumonge abo tutabashije kugeza abanyamakuru bacu na mushobora kutwereza uko byagenze aho iwanyu mukoresha urubuga rwacu rwa Facebook cyangwa se mukatwandikira kuri email yacu mu Rwanda aho umunsi w'ubwigenge bizihizwa tariki ya 4 ukwezi kwa 7 tariki ingabo z'umutwe w'abasirikare wa FPR inkotanyi zafashe ubutegetsi mu Rwanda mu kwezi kwa 7 muri 1994 turaga kwa gato mu kanya gato mu biganiro byacu bitaha
Venga no mundo ya mío. ¿Qué cariño quieren dar?
Papá.
Hewe. Uyinde.
Mónica, mureke nukuri.
Haguruka rero hewe. Ina na teurire kwa kuimoto tuve nga.
Amakwetu. Amakwetu.
Tapuye. Yo. Yo. Na dujiche. Na dujiche. Na jamye. Na jamye. Na jamye. Nunyiche yo. Nimunyiche. Nukuri. Na jamye. Na jamye. Na jamye.
Mureka. Mureke nukuri.
Ya, bega mana yanje irembo ry'abandi ndariturukira aya masaha. Yo. Eh, we ni vendeuse no kuri kwimana. Dagoye ma.
Monica, mureke ukuri.
Yo. Ndapfuye mana yanje. Bamaze kugara portail.
Nani ho dodora. Yo. Dodora umve kubakwita.
Niba twumva. Reka ndimbishe telefone Justine numve.
Votre correspondant est éteint.
Na phone ya Justine ntipasa ndahumiwe mana yanje. Yo.
Okay. Umviriza rero. Ha? Cuzuje kuryamwe wanje nakundi.
Sa? Yo. Niho boje bavuga ko nasaze rero.
Me il faut qu'on décide. Ubonye ne ni hafi ya saa 5 ijoro. Ntumucura rahanze.
Zahavuye bigenda gute.
Alice. Nibiki kamaliza we kunkoma. Byuka shavuka.
Aracyari mwijuru wo mukobwa ndike nibiki. Tusure kuryama.
Reka sharize reka.
Beho ko wice.
Niba ati bintu byaraye mishiki. Byuka sha.
Ube nawe.
Byuka shavuka ndagusaba. Ibiganara ende ko nisha.
urosha umutima birahirasha
none nkubuga mana yanje cyenda turukira maso ya Marie
Christine nana kimwe shaman nana kimwe uratimbugende wasigura ivyagushikiye kame barazi kutarusanzwe biki nana kimwe nana kimwe nirimwe natieri hoho ndabagarukiye cyagendeye gute ngo mugikirori nibagiye no kuta
urumfasha twarurutse bisisha urumva Thierry acha proposa ngo duce muri ka restaurant hakamwe hajya ngo dufungure
ama
urumva hewe turafungura nyine tuguma dutera inkuru hewe neza neza Thierry atangura bya bintu byiwe yinywera amacupa
aha
kicwamenye ngene amasaha yagiye
chanke Thierry yabigira express kugira je kukwiraranira muhira bagishukuri Come on.
Never Justine have a way you feel about 20 minutes on yen.
Karuzi? Aha.
He was a coach of Quimera Connor and Guy Wine.
Eha, no more fiance, Mariza. But in the beginning, I want you to shower a hatchet that quits subs.
You feel a sharp babble in hand with your quid at Mukahing. How you need to contemplate a mariage, the madam, my ma.
Ah, in Tana Kimmy. Madame Justine are the cool girls, and hunting and as the caps of Mut. Can one of the ghosts?
Ndagusabye mana yanje ntibabibwire ba mama ho no bapfuye
kandi none
ndakubwire ko papa agiye yumva ko jewe Mariza sigaye ndaramugahinga
iki none si bisanzwe rigahewe n'uki umwana wewe
ekasharise ku bufyimbi
kabasha
woni umva ko ndoba ndabamara maje bakabatwenga ngo bagira bakoshe ngo umukobwa urishira so
uze umukobwa uze
papa wewe wabimenye ngiye nibyo kuza muri mariage yuce bipfamo cyose
kora ngaho Ubizaye ndakubwire mare ubunyene niwitegure ubwende kwa Marc ningoka
sino kubaho kasha
uragenda none tugirene nyarukira muri dushe witegure ningoka eka ho kwandabe ko yahishije cyayi ubwende nyoyo irukaga muri dushe
oya banza urindire yari
ibiki ndidiri biki
basi yari mperekeza uje kumvugira je ntuhava ntangura kujugumira cyitsi imbere ya Marc s'il te plaît
Kade, sa. Ndujujereka turabe tuve muri uyu mwonga w'abandi.
Ego, uhinge mbanze noge bino bikaragashira. Ico na. Aho bona no kimwe kiza kurikira n'ukuri.
Ariko Kade de na urakunda guca umwana. Iyo mirundi yawe yakayago menga barara barayisiga. Iri kuravuga ngo uri kubikaragasha.
Ari kera shantara umukecu. Namucuzi yararaba kamera mate.
Eka nubu mbona atahuraje mama wanje ahivunikiye yori makate.
Be mwana wa mama yori mishwa nande kwicatera isike kivuma. Ubuze no kwiyogera we mama wanje wifite uhava kuraba. Sada kubise.
Unze rero ugira usubira bimwe byo kuganya.
Oya se kuganya.
Kade. Wuya nta utanga imana kwihebura. Ibi bihe turimo bizohera mucuza subire kugaruka
oya sha muco ntibyoroshe oya
wowe bihe umwanya gusa ari ko gakadade nawe jewe muco okwiyumviriye ko nosubiye gutwenga wibutsa amagogwa Mariza wanje yabonye muri aya makuba hiti
reka kunyibutsa ibya Mariza muco urya mwana ubona ahabone amakuba hewe
kubasanzwe imana ikora ibitangaza kade igira inshumbushe impanagura marira naririye maritsa wanje
nashaje gitangaza imana gukoreye nigiki
gitangaza
kandi rero burya nagumye ndakuraba ndabona ko ari cyahindutse n'ukuri
reka
rero twicara kuri nubuye unyagire dukeye
hewe yo ngira ni twikire nakira umukwe yakata
kaye
kumbura ubura gorora gahuzo ndakora rite hewe Mariza hajya yaraje ubwibaza ko ingo yarazanwe ni yaraje kumbwira ko agiragire mariage
ya mucho we oya banzu haguruke ndakugwe munda ndagukeze mukoda ya urakagira abantu umuco abantu baguhira ibintu umuco sangwa bakwemuce we mwana wa mama yo
hewe ku mutima ugera nde
arira hewe uwo mukwe rero bahuriye aho sanga ari umuzungu bahuriye mu gisagara we mucho na urogoroye
atabazungu niki yari wa muhungu wa mafuru
tabesha oya
ahangiye kuba bamwana na mafuru za kata
murabe neza ahubwo ntazo hava batowera eh muzi mafozo gwankoya nkabaseruko
mbega abantu ngo bashire hehe none abana bishimaniye ni we yobabuza kwibanira
eh ugibona ndamutinya muci
sikazima abana bishimaniye kade ivya mafoza nawe biramuraba urazi kubona abavyeyi twebwe ariko twama tugomba gutera uburozi bw'amacako biri mu bana
reka wa muntu ryo nibara
twebwe data wanje ko twamaze kunyegegwa twavyigumizamwo tukareka kubikwegera mw'abana bacu
biramu mwizero iyo mbonye hari rwaruka ruriko ruragerageza kurengera ivyo amacako biri abaseruko n'abarengera
ndaba nka John na Gasore ingene bariko baritanga mu guhuza rwaruka rw'abaseruko n'abarengera
kabijya n'igihe kirya ni igikorwa cyo gushigikirwa bimwe bikomeye
ashi natwe
tujye jewe ndabashigikije na kwijana
reka na jewe
none gamuco
sa
nuca dutaho kunyene
none wagomba duce hehe gakata
iyo nkuru nziza umbwiye ntiyo kwijana koko ya
ne tubwirije
akidu shikana ya mazi uce twiyiba tugaruke hajya kwibare dukompesha agacupa
urafise amahera
ushake twiyongere ari mu kutuza n'impano tuzoriha
eh mari none kushitse imbere ya porota yo kwacuhagarara wogi twinjire
banza basi winjire wewe yari ndukuri je sigara kwibarabara
reka gusarisha cyangwa twinjire none barakwica wowe nibagutuka birahera
asanga hari Justine wenyene yo urazingene Marc ndamutinye
ndisuri inyuma injira
oya basi basi oya basi basi hoge twinjire basi
niko hewe nivyo wigirisha byose ubasanga bakiri mu busaswa
eh
ash nukugara haracugaye
ehera
aya masabo babakiryamye oya nokuri nta Justine akiri mu gitanda ya masa ningera zinduka gahewe
mama
oya nibishoboka dodora yo batwugurure none
sha kwataka komagantuze
era bahonye na marido baracugaye era
ibi bintu nivyumvikana ariko
hago je je mbona mingo nta numuntu ariho era haratekanye gose
neya marido niba amenye ivyabaye
ivyabaye nibiki ga docteur
ash
ko nijoro natashe ngashikira kumwugana
ivyoroshe
ha
ah nivyoroshe
uya shareka kunca umutima papa junior nibiki
asha mariko bashaho
mariko yabaye kigawe oya 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 ndagusabye ntumbire ko marike yobaye
oya niyafuye
manishi
urumva igihe wagiye hariya ku gatumba yaragize kize cardiaque
yo none ari he
twacu turondera ambulance vihuta mujyana ku bitaro hari mugereko ngo niyari tugira imana kuko Sandra niyasigaye akora habidufashijemo cyane vraiment
none vyari tellement grave gushika nawe mudashobora kumuvura izino
bon kumva ukuntu yari ameze twe twabonye ko twumuntu ikimugereko kuko hariya kameme hari ibitaro biteye imbere gusoma nga juste par précaution
hama nimwambarira gabasha oya vraiment
Justine yaragerageje gutelefona biranga
sirema
ko wari ahantu en dehors du périmètre sérieux
Shangri ya telefonye tukiri mu nzira tuzi.
Ehera kiri mfunguruzo baradinsigiye ngutso barabira inzu.
No niba sinana nimero ya telefone umuntu yo batora ko hari ibugo.
Reka ndakurabiriza Sandra.
Eh?
Ibaza kumukiye ko wumuronka.
Oya mana Marke nta.
Uya shamariza tekana amazo muvura kire. Tekana nta nakimwe. Imana iri hosha.
Urya jewe ndamufata nka papa wanje. Nkubu yo fatire we nongira ku.
Uya ntazopfa. Soni urumva ibyo ukuravuga kuri Marc. Sana aho guguza mfunguruzo tugende kugura ndagufashe dukora isuku. Ingo. Sana.
Je numva shani inkokora ziciye zicika. Mega mana Marc azokira.
Eh, wayo?
Eh.
Yasi bayisa kaya mabirat.
Ego, boni mwami nta wundi. Basho umuntu turabukura muci. Atuza nebya bifanaga byaza afizacu.
Ewe mwami ndagukura. Karebo,
karebo mwana.
Beko mwana. Abanze baguhe
ijumbe
ugarura kenge.
Hem. None noti zubuziza. Ahubwo ni atari maze. Kwisa.
Ah twache tuba turafata rimwe.
Twa turagasoma.
Yego kwe. Kabasha ndimo. Nega ha.
Ibyo tanguye ni migiga muhungu.
Eya urumva.
Haba bye gute
ngira baramuzimbye.
Amuzimba.
Ngira baramuzimbye nta.
Tubwire muzimba. Ni inge nabanyabugo bakunda ivizahi irusanye.
Eh ni sawe ifite ngahe.
Eya tugara ko sha mwami. Banza usome icupa hanyu mutare kuzingwa.
Be baba hungu ndani munzinga.
Eh?
Baza kumfyeta honyene. Eh? Aha kubona ntapfuye honyene ni gitaya.
Kuba ndi mama sha mwami. Hewe. Weregwe mwami
urumva naragiye ngeze muri cyashamba
neza
neza njambona nguye mu mutego
w'abantu
ifi zose baratwa
ubirero sha umbira sha mwami ndakubwire ivyo ubufina banza ushira amafaranga wagurishije ifi zacu shira
kandi garaste ndiko ndababwira ko ifi bazimpapuye zo
bandi kutabavuka bidahebyumvi Sizan ni bishoboka. Nibibaho.
Erega bipfunze bitambara mu maha.
Eh?
Bafatye ko ngo
babiya.
Ngo bahumure nanye. Nakase moto nk'umusazi nk'izamaga.
Eh.
Hewe.
Yo moto yako atayitwaye ko ngomba.
Banya ngaho bagasiga moto. Aba ntidumbikana.
Aho wagiye inama ryabisuma. Cyabanyabugo ngo mutuzurume. Umva uyu muhimbiri nanje. Ubwo mfata nk'ibyutwebwe, ha?
Kwebwe. Ariko gamaze kuvaho twagakoraniye kwere.
Baze.
Ni munyize. Murio lo tangura kubi.
Banza ni ukona kwa. Sana.
Sana
ni ukona.
Reka sha.
Sana kona ki.
Reka shifta mi mtubu
pona. Sana ya.
Reka kutu ya jiku kisa.
Sana ya. Ini kwa heri. Yaha.
Acha acha.
Hewe. Utada me franga ya. Tuto buzu miye kujibo na. Hewe. Tuna mishira ya haji nyuma bari. Suni.
Hey. Hapo nye. Na wanyo na tupa menga. Na utana ma franga ya atu. Changi tumere kaimu gabo ne kumudio. Eh. Wa. Tuja tuge ndo.
Karibu mon frère.
Sawa sawa.
Tukupatie nini? Piko viazi, majegere, wali, pilao, nyama choma na vingine. Tena biko butamu sana.
Acha hapo ni vitiza kweli. Ariko arkini? Bon, hii saha siku ya tarudi ya nyumba.
Ugwenu wa mwenye rusangi gaheu.
Awala uwe yukuka ikinye bukuna hati. Uwe ya Reka ndakwemeje ntewe kumero wacu.
Ereka nakubonye winjira ngaha, kagira ngo urumunyabugo. Karibu rero uburantera inkuru ibyo birimo ibyo abanyabugo tuvyihoze.
Ibyo byari byantaye kuwa mati. Uri mu tari kwawe, ubwise?
Jewe naratevye ndarumenyera mugabo bingoye.
Eh?
Nawe rero uri muri zijya mpunze.
Jewe? Oya. Mbere jewe ni kambi iherereye hanahonze. Bavuga ngo bari ngaha ibugo.
Bash, ngo barahamererwe nabi gose. None tuguhiki.
Okay, ndiri gufungura. Reka ubwo nari mfite imali.
Imali.
Yego. Beko mingo biragutangaje. Je wugenda mutanda. Mbandi bintu rusange. Ibyo bitandazwa abishuka ngahibuka.
Ah.
Yego.
Okay.
None ndakwereka tukubana.
Yego nyereka ndabe.
Ah.
Ni byo mbona bifutse.
Era tubugana. Ndatukata tugana. Ifi zirusange. Nazikiye kwa banyabugo kesha bazihurumbira kwindi.
Turaze.
Navyo bingananga na gute. Afite mu kubiteka. Imica.
Uzo kaka bitatu bita.
Izo nizo vuga ngo ni nini?
Eh izi vini no. Era kuva munsi kusha kwiye zo zingananga ni.
Okay. Ngira rero. Mugabo wewe uhavunze yemwe.
Azi muzimbe.
Nari nifitiye umukiya uwanje twumwana. Yahura zinzanira kama kubenzize. None murakorana?
Ah bon. Eh bon mu bisanzwe. Bon urya turaziranye mugabo. Ndamutse. Turikumwe mu ishyirahamwe ry'abarovyi.
None mwampi ni umurovyi.
Oyiruba mu bisanzwe ibo. Ugusanzwe bikora byose mugabo. Eh nakwerekereye. Ndabira kanoti ibintu abona kutishuka yakuye.
Ewa muhungu basha. Bitwi gabundi wari nga.
Makanoti wawani kira. Ngehunga
yenyu kwa. Oya bazi kuyendo ne imoti nanyi.
Yewe. Wenzi. Dure ga munyene ni.
Bitwi. Utirunze jewe.